jewe Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndarahiye imbere inama nshinga mateka
Abakuru leta kwa 15 barahiye kuri uyu wa kane ku muhinga mu kongwa mukuru butunzi Bujumbura hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura turetse yabagize inama nkenguza amateka n'ashinga mateka hamwe na president Evariste Ndayishimiye babwirizwa kwakira indahiro zabo hari kandi n'abacamanza ba sentare yubahize bwizwa nshingiro bakira mikono yabo hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Kigobe aha amatara yacitse inshuro zitatu zose mu minota iri munsi ya 10 mu mwanya w'ukurahira umutekano wari urinzwe neza nkuko vyama hagendera kizigenza n'abandi bategetse bakomeye nubwo hagenwe umushikiranganji wa mbere mushasha leta yagumye iri nk'ihahora mu itangazo ryasomwe kumbonesha kure y'igihugu cy'u Burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane na Radio Medenze Imana umuvugizi w'umukuru w'igihugu kwigenwa rya bashasha abagize leta abashikiranganji batanu nibo gusa bashasha binjiye muri iyo leta abandi bagumye mu bibanza barimo ku bashikiranganji bashasha umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yasubiriye Dogi de Rurema umushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Odasi Niyonzima yasubiriye domisiyendi yo ku bwayo umushikiranganji bw'igaga cya leta Deorusengwa Mihigo mukuru w'umugambwe PRP yasubiriye Tade Ndikumana umushikiranganji bw'abakozi n'akazi nayo Kapiteni Diodone Dukundane yabarongoye umuhora wo hagati yagenywe kurongora umushikiranganji bw'inyubako za leta Martin Interetse yabaye umushikiranganji mushasha w'igihangange ajeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangiye n'umutekano kugeza ubu uwo yari umunyamabanga yagayezwa mu gisata cy'intwaro yo hagati mu gihugu ku bashikiranganji 15 nta n'umwe yarimwo wo mugambwe utavuganwe n'ubutegetsi bose n'abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na Kapiteni Diodone Dukundane uwundi akaba ari wo mugambwe PRP umaze imyaka irenga 15 utaje mu matora kuko umugambwe utavuganwe n'ubutegetsi senere nta kintu cahindutse kuko umukuru w'igihugu yagumanye wa murwi nyene mu bisanzwe umurwi wananiwe wategerezwa gukomborwa ibihejeje kuba n'ikintu gisanzwe mu ntwaro y'agahotoro irongowe n'umugambwe CNDD-FDD aho imigambwe nyayo yigizwayo mu itunganywa ry'ibikorwa bya leta na gatukisha niko umukuru w'umugambwe CNL yagatorwa asaya yatubwiye kuri telefone mu mushuhira kuri uyu wa kane mu ijoro uyu munsi we n'abanywanyi biwe bari mu nama nkenguza amateka n'ashinga amateka ntibashimye kuja mu birori byo kurahiza leta nshasha rwasa n'acaravuga inyuma yaho canke umugambwe wiwe ngo usohore itangazo ariko umugambwe CNDD-FDD urashima cyane ukanakeza umukuru mushasha wa leta Nancy Nete Mutoni umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi
umugambwe CNDD-FDD wifatanije n'abagumyabanga bose ndetse n'abarundi bose muri rusangi mu kugaragaza ugweze kwiyemezwa nigenwa eka no kurahira ku mushikiranganje wa mbere mushasha Lieutenant General de Police Ndirakobu cha Gerve umugambwe CNDD-FDD uramukeje imana izomushoboze umugambwe CNDD-FDD uboneyeho nakajyo ko ukenguruka ingendo nshasha yo gutunganya iby'igihugu bimwe bise budget program ugahimiriza abahinga bose kwisunga ugo rutonde gwiza
mu itangazo ryawo kandi umugambwe uri ku butegetsi yuvuga kubanye neza n'indi migambwe ukizeza kubikomeza
umugambwe CNDD-FDD uboneyeho akajyo ko gushima imigenderanire ufise n'indi migambwe haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu ukawongeye kwiyemeza kwa mukomeza iyo migenderanire yongira ubumwe abanywanyi n'ibihugu
abagize leta nshasha barahinyuma inyuma y'iminsi ibiri hakuwe giturumbuka renga yome bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye bari kumwe ku isonga ry'u Burundi kuva mu 2020 ntamvo n'imwe yatanze yatumye asaba inama nshinga amateka na nkenguza amateka kumwemereza umushikiranganji mushasha umukuru w'umugambwe senere yarizeye kuri leta ijamo batavuganwa n'ubutegetsi ibyifuzo n'ibyizigiro bitashitse kuva muhari FNL ushize ibirwanisho hasi mu 2008 ugahinduka umugambwe FNL imbere y'uko ba senere harashize imyaka 3 ibaye inshuro ya kabiri utaje muri leta naho umukeba wa CNDD-FDD yose ikaba yakomotse mu mihari y'inyeshamba z'abahutu bagwanya ubutegetsi bwahora bavuga ko bwiziziwe n'ubwoko bw'abatutsi na cyane cyane inzego z'umutekano ku ntwaro ya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yasandavye mu 2020 giturumbuka ahejeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntarangiza ikiringo ciwe umugambwe wa rwasa wamanye abaserukizi muri leta ku mbuga nkoranyambaga imigambwe n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu irimwo umugambwe Sahwanya Frodebu watowemo umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanya igihugu mu 93 wakicwa mu mwaka nyene intandaro yivuka y'imirwi y'inyeshamba z'abahutu bakeje Perezida Ndayishimiye n'abafasha biwe bashasha babasaba gushira imbere neza y'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.